Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza mwese nshuti bavandimwe muduteze amatwi. Hano I Washington DC kuri Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi.
Cyumvikana rero yuko mu gihe nayo makomini atatu yoheza karonka ubwo bwigenge bwo gutunganya ubutunzi bwayo no gutunganya ibyerekeye intwaro yoba ari intambwe ikomeye.
Uyu ni Bwana Francisco Bizimana, umwe mu bakurikiranira hafi iby'ubuyobozi bw'amakomine mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi turazigarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu. Nimucikwe rero. Abatwumva mbere yo kubagezaho ibyo biganiro byose duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru uyu munsi mwateguriwe kandi muragezwaho na Frederic Nkundikije. Frederic waramutse neza.
Mwaramutse neza, je ni mwaramutse namwe nshuti mwese mutiza amatwi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kwashikiriza makuru. Igihugu cya Samaria cyatangaje ko umuntu yatunganije igitero ku ngoro kwa Perezida yari asanzwe azi neza iyo ngoro. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Libya byagabanije abakozi bavyo kubera imvo z'umutekano. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry hari mu gihugu cya Afghanistan kubonana n'abatetsi babiri bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Idonido y'aya makuru ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Libya byafashe ingingo yo kuba biragabanije igitigiri cy'abakozi bavyo kubera imvo z'umutekano. Umuvugizi w'ivyo biro Samir Gattas ejo ku munsi wa kane yavuze ko ingingo yo gukura mu gihugu cya Libya abakozi barenga 20 yafashwe hari haheze igihe cy'amezi atari make biheza ikibazo cy'umutekano. Yavuze ko iyo ngingo itavuye ku makuru yoba avuga ko hari ibitero kanaka byemirije. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Libya byashinzwe n'inama mpuzamakungu mu mwaka w'2011 kugira ngo bifashe abatetsi ba leta bifata ikibanza nyuma y'aho Perezida Muhammad Gaddafi yatwaza igitugu akuriwe ku butetsi agaca yicwa. Mu mabanga ibyo biro bijejwe harimo gufasha mu gutunganya inzego za demokrasi za leta bifata ikibanza, kugenduza ibigwanisho bidacunzwe neza, hamwe no gukingira gateka kazi na muntu. Iradio ya leta ya Somalia yatangaje ku gitero cyabaye ku munsi wa kabiri ku ngoro kwa Perezida cyatunganijwe n'umugabo yarasanzwe agendera mu ngoro kwa Perezida kandi yahaye amakuru abagwanyi mu murwi Al-Shabab. Iyo radio yaratangaje izina ry'ubukristu ry'uwo mutegetsi ikekwa ko ariwe yatunganije icyo gitero. Yamara amakuru Iradio Ijwi rya Amerika yashoboye kuronka avuga ko uyu mugabo yitwa Hassan Muhyiddin yafashwe inyuma yaho ico gitero kibereye maze batatu mu bagikoze baricwa. Ayo makuru avuga ko Muhyiddin umukozi akorera isosiyete ijejwe bikorwa byo guhanahana makuru yarazwi cyane ku ngoro kwa Perezida kuko yakunda kujayo, ariko ngo nta muntu n'umwe yashobora kwiyumvira ko afitaniye imigendanire n'umurwi Al-Shabab watangaje ko ariwe wakoze ico gitero. Perezida w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud ntiyari mu ngoro iwe igihe ico gitero caba kandi nta mutegetsi wa leta n'umwe yakomeretse. Muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Igihugu cya Afrika y'Epfo carasibije urubanza rw'umukuru w'igipolisi cyahora kigandagura abantu muri cya gihe cy'intwaro karyanisha imiryango. Eugene de Kock yavugwa ko yari umwicanyi kirangiranwa kubera ubwicanyi bwiwe hamwe n'ibiro byakorera mu kinyegero byitwa C10 bakora ku bantu bose batavuga rumwe na leta igihe cya yantwaro y'abantu bari kurushi mu myaka yo mu gihe 1980 no mu ntango zo mu myaka yo mu gihe 1990. Umushikiranganji ajejwe ubutungane Michael Masuta avuga ko Kok yagerageje kwisubira ko nyamara ngo imiryango y'abantu bahikuwe iterezo kwanza kubazwa ico yumvira imbere yuko hafatwa ingingo zo kumugira ikigongwe no kumurekura. Kok yagiwe n'ivyaha by'ubwicanyi mu mwaka w'1964 maze acirwa umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiye bwose kabiri hamwe n'indi myaka 212. Muri iki gihe afite imyaka 65, de Kok yasavye gufungurwa avuga ko ari we wenyene wo mu biro C10 apfunzwe kubera ivyaha vyakozwe n'abapolisi. Nkuko amateka yo mu gihugu ca Afrika y'Epfo bivuga, umuntu amaze imyaka 20 mu ihohero arashobora gusaba kugirirwa ikigongwe no gufungurwa. Sekretari wa Departement d'État d'Amérique John Kerry yari mu gihugu cy'Afghanistan kubonana n'abategetsi babiri bariko baritoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bakirindiriye ibiharuro byavuye matora y'umukuru w'igihugu yo mu nshuro gira kabiri yabaye mu kwezi guheze. Umuvugizi wa Departement d'État d'Amérique avuga ko umushyana Kerry azoshikiriza abo bategetsi ubutumwa bwa Perezida Barack Obama buvuga ko Leta ya Amerika yifuza ko ibirego byose byashikirijwe byerekeye amajwi bitohozwa neza kandi ko Leta ya Amerika itazokwemera ingingo ziteye kubiri n'imbwirizwa shingiro. Kerry aramaze kandi kugabisha umwe mu banyapolitiki bariko baritoza Abdullah ngo areke gukoresha uburyo buteye kubiri n'amategeko mu gufata ubutegetsi nyuma yaho umutegetsi yafatanije mu gikorwa cyo kwiyamamaza atangarije ko bazoca bashinga leta yabo ku ruhande. Abdullah hamwe n'umunyapolitiki bahiganywe Ashraf Ghani umwe wese avuga ko ari we yatsinze ayo matora yo mu nshuro ya kabiri yabaye ku igenekezo rya 14 ry'ukwezi kwa gatandatu. Amatora afise umugambi wo kurondera umutegetsi yosubirira Perezida Hamid Karzai. Ibiharuro vya mbere byerekana ko Abdullah ari nyuma ya Ghani amajwi umuriyoni. Muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho hagati y'akazi muntu Amnesty International yatangaje ko rifise amasanamu yerekana ukuntu hagati y'akazi muntu gacyozwa mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine kandi rivuga ko abagwanyi bashikiye igihugu cy'u Burusiya bashaka kwiyonkura aribo ahanini bakora ibyo bara. Muri raporo yashizwe ahabona ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe Amnesty International rivuga ko abantu bakorerwa ikibi bakwitwa kunda kandi bakubagurwa. Iyo raporo ivuga kandi ko n'abasirikare ba leta ya Ukraine nabo nyene batyoza agateka kazira muntu. Iyo raporo ivuga ko umurwi wishyiramo impuzamakungu jejwe kwitaho agateka kazira muntu ugenduza ubuseruko bw'igihugu cya Ukraine wasanze abantu 222 baranyurujwe kuva mu kwezi kwa kane gihe abanyagihugu bashaka kwiyonkora batangura kugwanya leta ya Ukraine. Ishyirahamwe Amnesty International rivuga ko mu ntara yose yo mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine abantu bama banyurujwe cyane cyane abapolisi hamwe n'abatetsi bo mu ntara. Iyo raporo ivuga ko abantu bama bakorewe ikibi ari abamenyeshamakuru, abanyapolitiki, abagwizatunga, abantu baharanira ineza abanyagihugu hamwe n'abari mu murwi ujejwe amatora. Muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida Barack Obama yabwiye umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu ko leta ya Amerika yiteguriye gufasha mu biganiro byo kurangiza amatati ari hagati ya Israel na Palestina harimo gusubira ku masezerano y'agahengwe mu mwaka w'2012. Perezida Obama yaravuganye n'umushikiranganji Netanyahu kuri telefone ejo ku munsi wa kane, uwundi munsi waranzwe n'ubwicanyi mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati. Presidansi ya Amerika ivuga ko umushikiranganji Obama yasubiye gutangaza ko igihugu cya Israel gifise uburenganzira bwo kwivuna no kwikingira ibitero vya rokete.
Urakoze Frederic Nkundikije kuri aya makuru avugwa ku isi. Ubwo rero ni mukanya hafi saa 12 utwibutsa ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari tujye mu Rwanda. Mu rubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be 15 rurimo kuburanishwa mu rukiko rukuru rwa gisirikari, kuri uyu wa kane humviswe umukobwa witwa Pelagia Nizeyimana, umwe mu bakobwa bagize itsinda ry'abanyeshuri bigaga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare. Yahakanye ibyaha aregwa byo kuba yaragiye muri Congo mu myitozo ya FDLR, aho yagiye kwiga gutega amamodoka no gutwika amastasiyo ya esansi. Iyi ni inkuru mugezwaho na Asumuta Kaboyi.
Mubaregwa 16 harimo abakobwa babiri baregwa kuba bari mu ishyaka rya RNC ndetse no kuba muri FDLR. Uwireguye uyu munsi ni uwitwa Pelagianize Imana uvuka mu karere ka Nyaruguru, akaba aregwa icyaha cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu Pelagie yagiye muri Congo akajya mu birindiro bya FDLR aho yigishijwe gutega mine, kugusha imodoka no gutwika station za essence. Ubushinjacyaha buvuga ko Pelagie ibyo yaregwaga byose yabyemeye imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Nubwo yagezwaga imbere y'urukiko rw'ibanze rwa gisirikare, yavuze ko ibyo byose abyemera. Pelagie ariko yabwiye urukiko ko atemera ibyo yavugiye mu nyandiko z'imvugo zaba izo muri polisi ndetse no mu bushinjacyaha, aho yavuze ko atigeze abazwa. Pelagie yahakanye n'ibyo yavugiye mu rukiko, avuga ko bamwandikiye ibyo atavuze. Iyi mvugo ntiyashimishije urukiko, rwasabye Pelagie kuburana ariko adasuzugura urukiko kuko urukiko rutajya ruhindura ibyo ababuranyi bavuze. Pelagie yemeye ko yagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyakora yavuze ko yari agiye kugura ibintu. Pelagie yabwiye urukiko ko atigeze yiga imbunda, ko yabonye bwa mbere imbunda ari uko ageze mu rukiko. Yisobanura ku cyaha cyo kugambira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ubushinjacyaha buvuga ko Pelagie yigishaga amahame ya RNC ayakura kuri Depriya ngo zanditswe n'iryo shyaka, zivuga ko mu Rwanda ubuyobozi buvangura abaturage ko amashuri yigwamo na bamwe n'ibindi byinshi byari muri izo Depriya zigamije kuyobya abaturage. Pelagie yabwiye urukiko ko mu baregwa bose batigeze bamubona mu nama zakorerwaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Pelagie yabwiye urukiko ko yabonye bwa mbere Depriya za RNC ageze mu rukiko i Kanombe. Mu baregwa bagera ku 8 bose bari abanyeshuri bo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, bivuga ko biyemeje gukorana n'umutwe wa RNC na FDLR ngo hari ibyo bari bizejwe kuzabona, ko bagombaga guhabwa amafaranga yo kwiga kuri bamwe bari badafite buruse, no kuba baragombaga kubona imyanya ikomeye muri leta yagombaga kujyaho ivanyeho leta iriho iyobowe na Perezida Paul Kagame. Mu baregwa hafi ya bose bagenda bahaka kana inyandiko mvugo bakoreye mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha. Gusa hari bamwe bavuga ko babitewe n'uko bafashwe nabi mu gihe bari mu bugenzacyaha. Uku kwisubiraho ubushinjacyaha busanga ari uburyo bwo gushaka kubeshya urukiko, kuko ubwo babazwaga haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha bose bashyiraga umukono ku nyandiko mvugo zabo, kandi nta gahato ngo babaga bashyizweho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyi nkuru. Tujyana naho mu Burundi, amakomine y'umujyi wa Bujumbura hagiye kuva kuri 13 ashyirwe kuri 3 hagamijwe kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ibi byavuzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Edouard Nduwimana ubwo yatangazaga ibyo Minisitiri ashinzwe yagezeho mu mezi 6 ashize. Ni inkuru mwateguriwe na Tabita Mukamusoni.
Mu byo ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwaranguye muri aya mezi 6 arangiye, harimo kugabanya amakomine agize igisagara cya Bujumbura. Umushikiranganje Edouard Nduwimana asigura ko ivyo bizofasha amakomine yo mu gisagara cya Bujumbura kwigenga nk'uko bimeze mu makomine yo mu zindi ntara ziri hagati mu gihugu.
Harateguwe kandi hashikirizwa leta integuro y'ibwirizwa rishasha rigenga amakomine. Aho twabwira cyane cyane igikuru kiri muri iryo bwirizwa nuko mu gisagara cya Bujumbura twasabye yuko hoba amakomine 3 aho kuba amakomine 13 nkuko byari bisanzwe muri kino gihe, kugira ngo amakomine yo mu gisagara cya Bujumbura nayo yoba amakomine yigenga koko nkuko bisanzwe mu yandi makomine yo mu gihugu hagati.
Abakurikiranira hafi intwaro y'amakomine basa n'abashima iyo ngingo. Francisco Bizimana ati haraho ayo makomini yo bagiye kwigenga vyukuri.
Nibaza yuko intambwe yo kugira ngo ayo makomini ashobore kwigenga, je ndemera yuko iyo ntambwe izohaba mu gihe hazoba hagiye iryo bwirizwa. Kuko kuva mu 2005 iryo bwirizwa rega abashinga amateka bemeza ni bwirizwa risanzwe ritegekanijwe muri ibi bizerekeye kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bya decentralisation. Isanzwe ritegekanijwe nariya bwirizwa riringaniza ubutegetsi mu makomine, ntiyari bwigerere ijaho kugira ngo amakomine yo mu gisagara cya Bujumbura cyangwa yo mu kindi gisagara nacyo nyine coza kimeze nk'igisagara cya Bujumbura, ayo makomine ashobore kuronka ibwirizwa riringaniza amakomine abari mu bisagara bikuru bikuru nk'ico cya Bujumbura.
Mu gihe rero abatari bake bibaza ko kugabanya amakomine agize igisagara cya Bujumbura bayakura kuri 13 bakayashyira kuri 3 bishobora gutuma ahubwo ubutegetsi buje kure y'abanyagihugu, igitandukanye n'icyo ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwifuza. François Bizimana akurikiranira hafi intwaro y'amakomine avuga ko ahubwo ubwo bwigenge bw'amakomine buzoca buboneka vy'ukuri.
Ubutegetsi bajya bavuga ngo bwegereye abanyagihugu, sivyo? ubutegetsi buri hagati y'iminwe y'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ivyo butunzi ta komine nemwe nzi jewe musitante rashobora kuvuga ati ubu butunzi twakuye ngaha tubukoreshe ku mugambi uyu n'uyu n'uyu byose bibanza guca mu minwe y'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ivyintwaro nabyere nico kimwe uvikana rero yuko mu gihe nayo makomine atatu yoheza karonka ubwo bwigenga bwo gutunganya ubutunzi bwayo mu gutunganya ivyerekeye intwaro yobari intambwe ikomeye
amukamenya ko amakomine agize igisagara cha Bujumbura yarasanzwe ari 13 ariko atabwigenge yahora afise ivyo bigategwa nuko atabwirizwa rigenga ayo makomine yari hari naho ni mu gihe mu ntumbero igihugu cari cari hahe kuva mu mwaka wa 2005 hari hategekanijwe ko ategerezwa kubaho iryo bwirizwa ivyo bikaba vyahora bica bituma ba musitanteri ba makomine agize igisagara cha Bujumbura badashobora gufata ingingo yaba mu vy'ubutunzi canke ivy'intwaro batabanje gusaba uruhusha muri meri ya Bujumbura ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita kuri inkuru Iri nijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kubyerekeye imikino y'igikombe cy'isi muri Brazil mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ejo muri kwa gatatu nibwo Argentine yasezereye Ubuholandi n'ibitego 4-2 kuri za penalty. Ni nyuma yuko iminota 90 ishize nta gitego n'inyongera y'iminota 30 nayo nta kitanze. Etienne Karekezi yavuganye na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda na Alain Patrick Ndengera ukurikirana siporo mu rwego mpuzamahanga uri I Montreal muri Canada. Aratangira abaza Alain Patrick Ndengera niba yaratunguwe n'insinzi ya Argentine.
Oya ntabwo byandunguye kuko nakoze analyse y'amakipe yombi imbere y'umukino nsanga bombi nkabaha amahirwe angana 50-50% kuko narebaga abakinnyi babura muri Holland havuga ni muri minuto tirangura mu De Jong na Van Persie urwaye nkavuga ni muri Argentina harebura mu Di Maria na Agüero ariko bakaba bafite umwata ukomeye nka Messi muri Argentina ushobora gutsinda ibitego byinshi akaba no kuri ku ruhande rwa Holland bafite umukinnyi nka Robin nawe ushobora gushyiramo ibitego gutungura abadefenseri byo bikaba nabaga amahirwe impande zombi ariko cyagaragaye nuko amakipe yombi yakinnye umukino uri tres defensif hagugize abamo kazi yo gutera mu izamu cyane ubwo bose basanga barinze mu izamu ryabo badashaka ko hari igitego kinjira mu izamu ryabo ku buryo bayaba mu kitwe be kinini mu defense ku buryo bageze ku minota 120 nta gitego kinini kirajyamo baza gukitwa na penalty aho kuri njyewe ikipe yombi ari Argentina na Holland bombi nabaga amahirwe angana ku buryo gutsinda imwe ntabwo byari gutungurana cyane
Jean-Claude Munyandinda umukino wahuje Argentine n'Ubuholandi wowe wawukurikiranye wawusesengurute
urakoze cyane kuri icyo kibazo amakipe koko Argentine n'Ubuholandi bajya gukina umuntu yabaga amahirwe angana cyane cyane ko yari amakipe asanzwe no ku rwego rumwe ariko kuba baratangamukanyijwe n'amapenalti nyine birumvikana bari bananiranywe bagera mu gihe cy'inyongera biranga ariko icyo nabona navuga ni uko ikipe y'Ubuholandi nubwo yari yagerageje gukina neza amakosa umuntu wenda yavuga ko ari matoya wahitira kumutoza ubwo yakora garampurasoma cyangwa se gukinguza kw'abakinnyi bamwe na bamwe asa nk'aho abona ko ariyo strategi yo kugira ngo bagere ku mapenaliti kandi azi ko iminota igihe ari kiri myinshi aribwo yakuyemo umukinnyi Van Persie umukinnyi ushobora gutera igitego igice aricyo cyose nubwo wenda iminota yari imaze gukura atarabona igitego ariko ashobora kukibona umunota ari wose ariko yamukuyemo mbere kugira ngo uburyo yagiye asimbuza abakinnyi nabwo umuntu yabukemanga
Ale Patrick Ndengera we hari amakosa ubona yaba yarakozwe haba ku ruhande rw'abatoza cyangwa se rw'abakinnyi cyangwa se rw'abasifuzi
amakosa ngiyo ntabwo yashyira ku batoza cyane cyane ahubwo yashyira ku mukino bwawo araburamo abakinnyi afite nko muri Argentine ikibazo cy'umukino wabo utarasohoye gusobanuka neza byatewe nuko abo hagati nka Di Maria uri nk'umutima wa ekipe muri Milito Tere ntabwo yashoboye kuboneka ngo ageze imipira kuri Messi nko kuri Messi nta mipira nyinshi yamugeragaho wasangaga arizore muri defense bamurinda ari abantu nka batatu ku buryo njye icyo wishyira ku bakinnyi bo muri Imyito Tere utaragenze neza bane rwa Holland naho muri Imyito Tere yabo ntabwo yagenze neza kubera ko witwa De Jong usanzwe cyane yakinnye igihe gito ko usanzwe gifite imvune
Ndabashimiye cyane rero Alain Patrick Ndengeraho I Montreal, Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda.
Urakoze nawe Etienne Karekezi kuri aya makuru waduteguriye. Nshuti turi kumwe, mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internet kuri adresi ikurikira: www.voanews.com/centrafrica. Nk'uko bisanzwe rero, muri uyu mwanya Ijwi ry'Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri aka kanya hari icyuka kibi hagati y'Abanyayisraeli n'Abanyepalestiniya nyuma y'ubwicanyi buteye isoni bwagizwe ku bana batatu b'Abanyayisraeli banyurujwe, umwe muri bo akaba yari afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwagizwe ku mwana umwe w'Umunyepalestiniya nawe nyene yanyurujwe akicwa nyuma y'aho bo bana b'Abanyayisraeli batatu batowe bamaze kwicwa. Abo bana b'Abanyayisraeli bari barabuze amaherezo yabo ikiringo cindwi zitatu imbere y'uko ibiziga vyabo bitogwa aho vyahambwe munsi y'amabuye y'ishamba riri mu gisagara ca Hebron ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Umukuru w'igihugu ca Palestina Mahmoud Abbas yari yaraneguye inyuruzwa ry'abo bana. Muri aka kanya hari ibintu vyinshi bituma umugwi wa Hamas utunga urutoki kunyuruzwa ry'abo bana. Tubibutse ko umugwi wa Hamas washimagije icese inyuruzwa ry'abo bana. Umushikiranganji wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ubwicanyi bw'uwo mwana w'Umunyepalestiniya bwagizwe ku itariki 2 z'ukwezi kw'indwi ari ubwicanyi buteye isoni cyane. Nyuma yaho bibereye yaciye hamagaza amatohoza y'ababigizemo uruhara, yongera asaba abanyagihugu ba Israel na Palestiniya kutihora. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yaraneguye bikomeye ubwicanyi bw'abana b'Abanyayisraeli Neftali Frankel, Gilad Shar na Eyal Yifrach, kumwe n'ubwicanyi bwagizwe ku mwana umwe w'Umunyepalestiniya Mohamed Hassan Abu Kadir. Mu ijambo umushingantahe Kerry yashikirije, yavuze ko ubwicanyi bw'abo bana b'Abanyayisraeli ari iterabwoba, akavuga ati nta majambo ashobora gusigura umubabaro utegwa no kubura uwawe muri ubwo buryo. Ati turifatanyije n'Abanyayisraeli bose. Ati kandi kuba Naftali yari afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika birongereza ububabare mu mitima y'Abanyamerika. Ati ubwicanyi bw'abana ataco bazira n'ubugizi bwa nabi burengeye ubwenge, kandi ababikoze bategerezwa kubuhanirwa. Kavuga kandi ko inyuruzwa n'ubwicanyi bwa Mohamed Hassan Abu Kadir buteye isoni kubona umwana w'imyaka 17 anyuruzwa mu ibarabara, umuryango ukamubura agasahuga ubuzima bwiwe, birababaje. Yongeye avuga ati biragoye gutora amajambo akwiye yohoza Abanyepalestiniya. Isi iramaze kubona inshuro nyinshi yuko ubwicanyi butuma haduka ubundi bwicanyi, cyane cyane muri iki gihe kigizwe n'umutekano muke. Kerry avuga ko impande zompi zitegerezwa gukora uko zishoboye kose kugira zikingire ubuzima bw'abantu ataco bazira hakwihora.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribageze imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu mbere yuko dusezeranaho ariko Frederic Nkundikije atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi.
Urakoze Eugenie mu makuru twabwizwa biko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu gihe cya Libya byafashe ingingo yo kuba biragabanije itiri cy'abakozi babyo kubera imvo z'umutekano. Umuvugizi w'ivyo biro Samir Gatasa ejo ku munsi wa kane yavuze ko ingingo yo gukura mu gihe cya Libya abakozi barenga 20 yafashwe hari haheze igihe cy'amezi atari make bihweza ikibazo cy'umutekano. Yavuze ko iyo ngingo itavuye ku makuru yo bavuga ko hari ibitero kanaka vyimirije. Twavuze kandi kuri radio ya leta ya Somalia yatangaje kwigitero cabaye ku munsi wa kabiri ku ngoro kwa perezida catunganijwe n'umugabo yarasanzwe agendera mu ngoro kwa perezida kandi yahaye amakuru abagwanye mu murwi al-Shabab. Iyo radio yaratangaje izina ry'ubukristu ry'uwo muntu ikekwa ko ariwe yatunganije ico gitero. Yamara amakuru i radio Ijwi ry'Amerika yashoboye kuronka avuga ko uyu mugabo yitwa Hassan Muihadina yafashwe inyuma yaho icyo gitero kibereye maze batatu mu bagikoze baricwa. Twavuze kandi ku gihe cy'Afrika y'Epfo cyasibije urubanza rw'umukuru w'igipolisi cyahora kigandagura abantu muri cya gihe cy'intwaro karyanisha imiryango. Jean de Kock yavugwa ko yari umwicanyi kirangiranwa kubera ubwicanyi we hamwe n'ibiro byakorera mu kinyegero vyitwa C10 bakora ku bantu bose batavuga rumwe na leta igihe cya ntwaro y'abantu bari kurushi mu myaka yo mu gihe mu 1980 no mu ntango zo mu myaka yo mu gihe 1990. Umushikiranganji ajejwe ubutungane Michael Masuta avuga ko Kock yagerageje kwisubirako yamara ngo imiryango y'abantu yahekuye iterezwa kubazwa icyo yumvira imbere yuko hafatwa ingingo zo kumugira ikigongwe canke kumurekura. Twavuze kandi ko secretary wa Department ya Leta ya Amerika John Kerry ari mu gihugu cya Afghanistan kubonana n'abategetsi babiri bariko baritoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu bakirindiriye ibiharuro byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu nshuro ya kabiri yabaye mu kwezi guheze. Umuvugizi wa Department ya Leta ya Amerika avuga ko Mushyana Kerry azoshikiriza abategetsi ubutumwa bwa Perezida Barack Obama uvuga ko leta ya Amerika ipfuza ko ibirego byose byashikirijwe byerekeye amajwi bitohozwa neza kandi ko leta ya Amerika itazokwemera ingingo ziteye kubiri nibwirizwa shingiro. Ine inkuru twavuze ivuga kwishiramwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho agatekaza na muntu Amnesty International yatangaje kuri ifise amasanamu yerekana ukuntu agateka kazira muntu gatyozwa mu seruko bw'igihugu ca Ukraine kandi rivuga ko abagwanyi bashikiye igihugu cy'u Burusiya bashaka kwiyongera ariho aribo ahanini bakora ibyo bitero. Muri raporo yashizwe yabona ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe Amnesty International rivuga ko abantu bakorerwa ikibi bakubitwa kunda kandi bakubagurwa. Iyo raporo ivuga kandi ko n'abasirikare ba leta ya Ukraine batyoza agateka kazira muntu. Twavuze kandi ko Perezida Barack Obama yabwiye umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu ko leta ya Amerika yiteguriye gufasha mu biganiro byo kurangiza amatati ari hagati ya Israel na Palestine harimo gusubira ku masezerano y'agahengwe yo mu mwaka w'2012. Perezida Obama yavuganye n'umushikiranganje Netanyahu kuri telefone ejo ku munsi wa kane uwundi munsi waranzwe n'ubwicanyi mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati.
Njuti twari kumwe kuba dukurikira ku mirongo migufi ibiganiro byacu naha bihumurije kuba twumvira kuri FM mwe ndabararitse mu kanya guhera saa 12 mu bakurikiranira ibiganiro byacu kuri FM mu Rwanda muraza gukurikira ikiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika. Icyo kiganiro ni mu masegonda make. Mu izina ry'abagenzi banjye bose rero nshimiye abadufashe kubagezaho ibi biganiro. Washyize hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi, amakuru mwagejweho na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugira amahoro y'Imana n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.